Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mu duteze amatwi. Uyu munsi turi ku wa gatatu tariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Uyu mwaka uje uhageze mu gihe turiko turarondera ko hobe ibiganiro by'ukuri bitari byo gusiga n'inkore ku maso.
Uwo ni Musenyeri Gervais Banshimiye Ubusa mu muhango wo gutangiza umwaka wahariwe kubabarirana mu Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa mu karere no ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Aya makuru reka tuyahere ku nkuru ivugwa ku Burundi. Ibiganiro hagati y'umuryango umwe bwa Burayi na Leta y'u Burundi byararangiye jo ku munsi wa kabiri. Fidele Niyongabo aduhe ibindi bisobanuro kuri ibi biganiro byabereye Buruseli mu Bubiligi.
Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubona ko Leta y'u Burundi itubahirije ibintu bihambaye biri mu ngingo y'icyenda y'amasezerano ya Cotonou. Ibiganiro na Leta y'u Burundi byatumye haba imibonano hisunzwe ingingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou mu mugambi wo kwihweza kugena ibintu byifashe mu Burundi n'inyishu zishoboka kugira byubahirize ibintu nyamukuru biri mu ngingo y'icyenda y'ayo masezerano, no kuvuga uburenganzira bw'ikiremwamuntu, imigambi ya demokrasi na Leta igendera ku mategeko. Inyuma y'imibonano yabereye Brussels ku itariki 8 z'ukwezi kw'12, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wateze amatwi ibyashikirijwe na Leta y'u Burundi n'ukwiyemeza kwayo kubyerekeye gutomora neza ku bibazo byabajijwe. Yamara umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubona ko ibyashikirijwe na Leta y'u Burundi kuho ihagaze bidakura mu nzira muri rusangi ibitubahirijwe mu bintu bihambaye bisabwa. Ibyashikirijwe na Leta y'u Burundi ntibifasha kwishyura ku buryo buhagije ku ngingo z'urwego rujejwe amahoro n'umutekano k'umuryango w'ubumwe bwa Afrika zo ku itariki 17 z'ukwezi kw'icumi n'itariki 13 z'ukwezi kw'11, cyane cyane ku gikorwa nkenerwa cyo kugirisha ibiganiro byihutirwa atanumwe bikumira bifatiye ku ibahirizwa ry'amasezerano y'Arusha. Imibonano yararangiye, ingingo zikwiriye zikazoshikirizwa inzego zijejwe gufata ingingo z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uzobandanya gukurikiranira hafi bibera mu Burundi, ugwe rwego rukaba rwiteguriye ibiganiro byubaka n'intambwe ziboneka kandi zizigiwe zafatwa na Leta y'u Burundi mu bituma ibintu bihambaye biri mu masezerano ya Cotonou byubahirizwa.
Naho biruko Leta y'u Burundi itangaza ko yashimishijwe n'ingene ivyo biganiro vyagenze kuko ngo kabaye akaje ko kongera kuganira n'umuryango w'umwe bwa Buraya. Mu itangazo Leta y'u Burundi yasohoye nyuma y'iyo nama imenyesha ko Leta yerekanye ko ifise ishaka ryo gutsimbataza intwari ibereye guteza imbere by'agateka ka muntu n'intwari ishingiye ku mategeko. Kubwa Leta y'u Burundi ngo ivyo biganiro vyabaye mu ituze n'umwumvikano ntangere. Ati ikiriho nuko atabihano byashikirijwe ko bigiye gufatwa ku Burundi, kandi Leta y'u Burundi izobandanya gushira mu ngiro ivyo yiyemeje mu kubahiriza amategeko mpuzamakungu ku bijanye n'amatohoza y'ubutungane no gutunganya umugambi w'ibiganiro. Mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi 10 iri imbere, ni ukuvuga ku itariki 18 z'uku kwezi, niho abanyarwanda bazoja mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka. Perezida Paul Kagame aheruka gutangaza ko azofata icyemezo cyo kuzosubira kwitoza canke kutazokwitoza inyuma y'ibizoba byavuye muri ayo matora. Ku banyarwanda bazotorera hanze y'igihugu, referendum izoba ku wa 17 z'uku kwezi, ni kuvuga umunsi umwe imbere y'amatora azobera mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cya Nigeria, abantu batari bake ejo kuwa kabiri bazindukiye ku cicaro cy'ibiro by'inama nshingamateka ya Nigeria mu myiyerekano yo kwiyamiriza integuro y'itegeko bavuga ko rizoba rigamije guhana abakoresha interinete mu guhanahana amakuru. Mausi Segune, umushakashatsi akorera ishyirahamwe ryita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch muri Nigeria, amenyesha ko iryo tegeko rizoca amande ndetse rifunga abo bose bazokoresha Facebook, WhatsApp mu gutanga inkuru z'ibihuha n'amakuru atyoza inzego z'ubutegetsi. Ababikurikiranira hafi bavuga ko iryo tegeko rizoba rije gukuraho uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro kandi riteye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cya Nigeria. Sekretari wa Leta Zunze za Amerika John Kerry yamenyesha ko afise icyizere ko ibiganiro byimirije mu ndwiza bigiye gutuma intambara yo muri Siriya irangira. Ivyo John Kerry yabimenyesheje ejo ku munsi wa kabiri ahejeje kubonana n'umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon i Paris mu Bufaransa. John Kerry amenyesha ko ivyo biganiro bitekanijwe kuba ku igenekezo rya 18 z'uku kwezi i New York bizovana nibizova mu nama igihugu ca Arabia Saudite kizogirisha abarwanya leta ya Siria mu ndwiza. Igihugu ca Arabia Saudite nico cafashe iya mbere mu guhuza imihari gwanya leta ya Siria n'umuhari wa eta islamiste. Muri Afghanistan naho abategetsi ba Afghanistan bamenyesha ko abagwanyi b'abatalibani bagavye ibitero ku kibuga c'indege kiri mu manuko bw'igisagara ca Kandahar. Umuvugizi wa guverinere w'intara ya Kandahar avuga ko ico gitero catanguye mu gitondo ca kare cejo kuwa kabiri aho abasirikare ba leta baciye bahashika baratana mu mitwe. Gushika ubu nta makuru yabo barasize agatwe araboneka. Muri Amerika naho inama nshinga mateka ya Leta Zunze za Amerika ejo yaremeje itegeko ryimwe uburenganzira bwo kwinjira muri Leta Zunze za Amerika abantu batembereye mu bihugu vya Iraq na Siria mu myaka 5 iheze. Aho ni mu gihe hari ibihugu bishika 38 abanyagihugu bavyo bahora binjira muri Leta Zunze za Amerika kuhamara amezi 3 batarinze gusaba visa muri ambasade. Iryo tegeko kandi ryarahinduye ibitari bike mu bisabwa abanyagihugu ba Iraq, Siria nawo mu bindi bihugu birangwamwo iterabwoba ndetse n'uwo wese yagendeye muri ivyo bihugu mu myaka 5 iheze.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Mu Rwanda inama y'abaminisitiri idasanzwe kuri uyu wa kabiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na Perezida Paul Kagame. Iyo nama yemeje ko habaho referendum ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa kane ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2023 ryavuguruwe muri uyu mwaka w'2015. Iyo nama yemeje kandi iteka rya Perezida rigena umunsi w'itora rya referendumu n'icyo referendumu igamije. Nkuko tubikesha itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, referendumu izaba ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 12 umwaka w'2015 ku Banyarwanda bazatorera hanze y'igihugu no ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015 ku Banyarwanda bazatorera mu Rwanda. Hagati aho Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Rwanda iratangaza ko yamaze kubona ibyangombwa byose bizifashishwa muri kamarampaka ku itegeko nshinga. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora bwana Charles Munyaneza yabwijwe rya Amerika ko hakenewe ingengo y'imari ingana na miliyari 2 azifashishwa mu matora. Asumta Kaboyi Kigali adufitiye inkuru irambuye.
Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yabwijwe rya Amerika ko imyiteguro bayigeze kure bategura amatora ya referendumu. Uyu muyobozi atangaza ko abanyarwanda bagera kuri 1,604,000 aribo bateganijwe kuzitabira amatora y'inzego z'ibanze ateganyijwe mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2016 ndetse n'amatora ya referendumu azaba mbere ya y'inzego z'ibanze. Kugeza abanyarwanda bangana na 95% nibo bamaze gufata amakarita y'itora. Nubwo mu ngengo y'imari y'uyu mwaka nta mafaranga yo gukoresha referendumu yarateganijwe, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora avuga ko igihugu kizashakisha amafaranga yose akenewe ngo amatora ya referendumu akorwe neza. Nishariye Munyaneza:
bivugwa ko mu ngengo y'imari yacu nta bijyanye na referendumu twe twarateguye, ariko ubwo ari igikorwa cy'igihugu ntabwo ari igikorwa cya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Referendumu ntabwo ari igikorwa cy'urwego rwego rwose rwihariye rwa leta, ni igikorwa cy'igihugu. Aho tumaze rero kubonera ko bishoboka ko referendum izaba, twateguye umushinga w'ingengo y'imari dushobora gukenera muri aya matora dushingiye kuri biriya bikorwa byose dukeneye. Hari ibyo bikoresho by'amatora, hari kwigisha abaturage, hari izo listi z'itora navugaga, hari amakarita y'itora, hari agahimbaza musiki duha abakorera bushake, nacyo ndakigeraho nabaraho 1,068. Ubu turacyabiganiraho na Minisiteri y'Imari, ariko proposal dufite irarengaho gatoya miliyari ebyiri z'amanyarwanda.
Aya mafaranga niyo make azakoreshwa mu matora abaye mu gihugu, kuko ubundi amatora yandi yabanje yagiye atwara amafaranga atari munsi ya miliyari eshanu. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko azifashishwa ibikoresho bari basanzwe bakoresha mu matora yandi yarangiye. Abanyarwanda batagira ibibaranga barasabwa muri iki gihe gushaka amarangamuntu cyangwa se ikiyasimbura kugira ngo bazashobore kwitabira amatora, kugira ngo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda bivuge ko ryemewe kuvugururwa. Nuko abanyarwanda bangana na 50% bongeweho ijwi rimwe aribo bazabasha gutora yego. Imitwe ya politiki inyuranye yakomeje kwerekana ko ishyigikiye ivugururwa ry'itegeko nshinga. Ishyaka rimwe gusa riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije niryo ryonyine ryatangaje ko ridashyigikiye ivugururwa ry'itegeko nshinga, ndetse rivuga ko rizanakangurira abayoboke baryo kudatora itegeko nshinga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abasenyeri bo mu Burundi batangije ku mugaragaro umwaka wahariwe kubabarirana muri paruwasi ya Mugera mu ntara ya Gitega. Abafashe ijambo bose bagaragaje ko inzira y'ibiganiro ari wo muti w'ibibazo biri mu gihugu. Fidel d'Antoine Nsabimana adufitiye inkuru irambuye.
Iyo misa yo kugurura mwaka w'ikigongo yabere kuri paruwasi Mugera muri diyosezi ya Gitega, ikaba yari yitabwe n'abisikopi bose ba Ekleziya Katolika wo mu Burundi n'abandi baserukiye imiryango y'abiheberamana batandukanye. Aho ntitwibagiye isinzi ry'abakirisu bari baje baturutse mu madiyosezi atandukanye y'igihugu cy'u Burundi. Leta yari yaserukiwe na Reveriano Ndikuriyo arongoye inama mpenguzi y'amateka. Imisi irangiye havuzwe amajambo y'userukira abepisikopi n'uwaserukiye leta. Musenyeri Gervasi bashimiye ubusa arongoye inama nkuru y'abepisikopi Katolika b'i Burundi yavuze ko umwaka w'ikigongo uje hageze mu gihe abarundi bariko bategekanya ibiganiro, agasaba ko batubideha.
Uyu mwaka uje hageze mu gihe turiko turarondera ko hobe ibiganiro by'ukuri bitari byo gusigana inkore ku maso bidakumira hagati y'abarundi bose baba bari mu gihugu n'abari mu buhungiro nyene. Iyo ntambwe y'ibiganiro ntituyidehe cyangwa ngo tuyidindize kuko irahambaye cyane. Ngo dusabe kugira ngo umukama vyure mu mitima y'abatwara ibyiyumviro n'imigambi myiza y'ukwemera kuja inama n'ingingo mu biganiro.
Musenyeri Banshimiye Ubusa avuga ko ibiganiro bibaye ibyo guhendana, izindi nzira zose zokoreshwa zoba ari izo gusambura igihugu.
Turamuka tuburiye ngaho ntawobura gutinya ko inzira zindi zose zisigaye zishobora kudusubiza mu ihumbi zikadusibiriza igihugu.
Uwo musenyeri ati uwo mwaka utanguye kandi mu gihe amabi yabaye ndanse mu gihugu cy'u Burundi, agasaba ababishoboye bose gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bihinduke. Ku bwa musenyeri Banshimira Ubusa, uretse ubwicanyi buhanze abarundi n'ubukene bugiye kugariza igihugu, akavuga ko bitoshoboka ko biba barorera.
Igihugu nticoguma gutya kuko uretse ko n'ubwicanyi buzodusiga habi n'ubukene butagira izina bugiye kugariza igihugu na bene wa na bene gihugu bagogwe bazira umukino mubi wabobwirijwe kubateza imbere. Ngirikabe rero turorera Imana yo bitubaza.
Reveriano Ndikuriyo atwara inama nkenguza amateka yari yaserukiye leta mu ijambo ryo yavuze ko uwo mwaka w'ikigongo uje hageze kuko uje kunganira leta mu bikorwa iri kirakora byo kugarura amahoro. Ariko avuga ko abarundi batinya gusaba ikigongo.
Leta y'u Burundi irakenguruka ko ubutumwa buje hageze buje kunganira ibikorwa leta iri kirakora. Leta yashyizeho umugwi wo kumenya ukuri kurekuranira mbwa kandi mumenye yuko abarundi tugoye, abarundi batinya kuvuga ukuri, abarundi baratinya gusaba ikigongo. Mugabo umuntu yemera, umukristo yemera, yemera ategeza kumenya ko ari karakora igicumuro agasaba ikigongo.
Reveriano Ndikuriyo ati ibiganiro bizoba bihuza abarundi bose, ariko akavuga ko ata muntu n'umwe akwiye kwigarurira ivyo biganiro vyerekeye abarundi gusa.
Leta kandi yarashizeho umugwi ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi kugira abarundi tuvugane ibintu. Akavuga ikimugoye nta mugwi n'umwe dukeneye ko uvyigarurira. Ni ibiganiro bihuza abarundi, abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, baba n'abarundi bashobora kuba ari abanyapolitiki. Bavuga bati mu Burundi kuri jewe harababa bose azoshikirwa kuko umuweza arafise icyo yoterera kugira ngo ikigihugu cyacu gihindu.
Tevere hano ndi kuri yo yabandanije avuga ko hari abantu batinya gusaba ikigongwe kubera ibyaha bakoze, ariko ngo n'umusuma yarasavye ikigongwe ku musaraba hanyuma yigira mu bwami budahera.
Igihugu cyacu cyaciye mu bihe bikomeye kuburyo hari abibaza ko bigoye kugira ikigongwe, abambuye ubuzima bw'abantu, abasuma ingo zizikiri z'ubwoko bwose. Ngamwe mwamwumvise yuko n'umusuma yavuye abaza ati ubwo sinoja mu ijuru agasaba ikigongwe, kandi ari kumwe n'umuntu nyene avuga ati uyu ndamutinya. Mugara avuga ati reka ndamubaze ko mugabo naho nakoze ikintu byinshi atonjana. Mugabo usanga twe dutinya narishe umuntu nofuma mva ntabivuze.
Tubamenyeshe ko uwo mwaka w'ikigongwe uzotangutswa icese mu madiyoseze yose y'igihugu c'u Burundi ku munsi wa mungu itariki 13 Kigarama uno mwaka. Imugira muri komine ya Bugendana igitega. Fidel Antoine Sabimana kubwije rya Amerika.
Nshuti mwese muduteza amatwi, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri www.radioyacuvoa.com. Hari icyo mwifuza kutugezaho mwatwandikira kuri radioyacu@voanews.com cyangwa mukadusanga ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Ku mupaka wa Gasenyi Nemba uhuza Burundi n'u Rwanda uciye mu Kirundo, nta rujya n'uruza rw'abahunga cyangwa abahunguka ruboneka cyane, ariko rimwe na rimwe haboneka umuntu umwe cyangwa babiri bahunga cyangwa bahunguka. Uyobora umupaka ku ruhande rw'u Burundi avuga ko abakoreshwa umupaka cyane muri iyi minsi ari ababa bagiye kwikorera utwabo. Jean Bosco Ndarurinze adufitiye inkuru irambuye.
Ku mupaka wa Gasenyi Nemba winjira mu gihugu cy'u Rwanda uciye mu ntara ya Kirundo, nta ruja n'uruza rw'abantu runini ruhaboneka. Uhageze ubona imiduga yinjiza ahanini ibidandazwa ivuye mu gihugu cy'u Uganda cyane cyane. Haraboneka kandi n'imiduga mike mike yunguruza abantu n'ibintu. Bisaba ubwitonzi ntangere n'umwanya munini kugira ngo ushobore kumenya ko mu miduga y'ingenzi harimo abahunze cyanke abahungutse. Inyuma y'inshuro zirenga zitatu tugendera uwo mupaka kuri uyu wa kabiri, twashoboye kubona abana bagera kuri babiri batwemereye ko bariko bagana inzira y'ubuhungiro mu ikambi y'Imahama mu gihugu cy'u Rwanda.
Tuvuye mu Kirundo tugiye mu nkambi Imahama dusanzeyo mama.
Kubera iki mutajanye bwa mbere?
Twarajanye turagaruka kubera twese twari tugiye ku ishuri nyene cya turasubira inyuma bagumayo.
Uno munsi ni kubera iki muhisemo gusubira kumusangayo?
Kubera tumukumbuye. Nawe naduhamagaye ngo tugende ngo ntabwo ari heza.
Atari heza
i Burundi ngo muri bino bihe ntabwo ari heza.
Aho nyene ku mupaka wa Gasenyi Nemba twahasanze umukenyezi wo Murundi kazi aturuka muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo ariko yubatse mu gihugu cy'u Rwanda. Avuga ko yariko asubira imuhira aho yubatse avuye guhungura musaza we yari yamuhungiye ko.
Kwa nashatse mu kwa gatatu shaka umunyarwanda bagiye guhunga general agiye. Uwo mwana nyene araza aza mu nkambi baca baranterefona muhira kubera batahunze. Tuwo mwana umurabe yadutorotse. Naciye nirukanka rero ndamuzana canjya mu nkambi ndamubona ndamukurayo naciye ndamuzana ajya kwiga. Namuzanye muri uku kw'icumi baca bamusubiza mu ishuri.
Uwo mukenyezi yari asubiye iwo mugabo yahavuye afatwa n'ingingo ibuza abanyagihugu bo mu makomine y'intara ya Kirundo yegereye umupaka kujabuka mu Rwanda gushika mu karere ka Bugesera ku ikarata karangamuntu nk'uko byari bisanzwe.
Canguma ngwara rero guma ngwara ngira ikibazo nyene inda ikiravayo narinda na fisi ko rene ko kwa gusubira inyuma ntahe.
Wari utashe iyo washatse?
Nari ntashe inyamata niho nashatse. Ndamuzanye rero ko gutaha uyu munsi. Urumva bari bampaye ibipapuro ku ikomine. Ibyo bipapuro reba byase nibyo nari ndabahaye.
Ubu none wewe uciye uja he usubiye mu rugasa cyangwa bizogenda gute?
Jyewe urumva nyine mbitse itike yo kunsubiza inyuma ndaje ndabe ko nyine ndi busabe indara.
Ya misore yariko igerageza gusanganya na wayo mu ikambi y'impunzi y'imahama mu gihugu cy'u Rwanda ivuga ko yasimvye uwo mukwabu ku mayeri.
Bibi yadufasha kuza atugaburira atumenya cyo dushaka cyose atugurira makaya.
Yadushakira tukaronka nyine kugicyamugora nyine kuko takaza fise nyine akura ko cyamugora cyane gose.
None uno munsi mwebwe mwimuragiye muzogaruka ryari?
Ntabwo tuzi igihe tuzogarukira kabisa.
Imana niyo yatugeza tukazogaruka turi bazima tuzogaruka.
Aha kuri uwo mupaka muri ino minsi abantu barengana bafise karangamuntu ntibyoroshye, mwebwe igipolisi mwakirenganye gute?
Twabaciye mu byabo.
Ijwi rya Amerika ryegereye uburongoye igipolisi c'u Burundi gicunga imbibe n'ibirere ku mupaka wa Gasenyi Nemba. Uwo nawe yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko ataruja n'uruza rw'abahunga canke urw'abahunguka ruboneka aho ku mupaka, kiretse ko n'abahaca kwizomvo atawuvyemanga. Iyo ndongozi mu gipolisi yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko kuri uwo mupaka ubu haboneka abahaca cane cane bikorera utwabo bakorera mu bihugu byo muri kano karere na cane cane Uganda. Urongoye igipolisi gicunga imbibe n'ibirere ku mupaka wa Gasenyi Nemba avuga ko abo bakira basohotse ku mvo zo kuyikorera utwabo baheza bakagaruka bigaragara ko ivyo bavuga ko bari bagiye gukora ari byo byabajanye. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Shuti mukomeje kudutega amatwi, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Iki kiganiro twagiteguriwe kandi turakigezwaho na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Mu kiganiro Amerikana kibyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo twabateguriye, turavuga ku byerekeye amajambo akarishe ariko ashikirizwa n'umu Republika Donald Trump ariko yiyamamariza kugenwa n'umugambwe wiwe wa Republika mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba mu muri Amerika mu mwaka w'2016. Donald Trump ari imbere y'abandi ba Republika bariko bahiganirwa kugenwa n'umugambwe wa Republika kugira bawuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ari yamirizwa n'amakungu kubera yashikirije icyumviro cuko abayisilamu bozirizwa kwinjira muri Amerika gushika abategetsi ba Amerika bamenye ibiriko biraba kubijyanye n'ibitero bishasha by'iterabwoba. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubwongereza David Cameron yavuze ko umugambi wa Donald Trump urimwo amacakubiri kandi udafasha kandi udatumbereye. Umuvugizi w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR ryimurira abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimwo abanyasiriya b'abayisilamu yatangaje ejo ku munsi wa kabiri i Geneve mu Swiss ko atewe impungenge n'uko amajambo ariko akoreshwa mu gikorwa cyo kwiyamamariza amatora muri Amerika biriko bigeramira umugambi wo kwakira impunzi muri Amerika. Kiza Trad ayoboye ishyirahamwe ryo gufatana mu nda kw'abayisilamu mu gihugu cya Australia rikorera mu gisagara cya Sydney, Islamic Friendship Association of Australia, yatangaje ko ibyashikirijwe na Donald Trump ari iby'umuntu yaburaniwe adafise amahirwe yo gutsinda amatora. Avuga ko Trump ariko arondera gutsinda arondeye kwambika icyeyi abayisilamu. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tubandanya kuvuga ku kwiyamiriza ibiherutse gutangazwa n'umukandida w'umu Republika Donald Trump ariko arondera kugenwa n'umugambwe wiwe w'aba Republika kugira guserukire mu matora y'umukuru w'igihugu azaba muri Amerika mu mwaka utaha w'2016. Abatavuga rumwe nawe mu vya politike muri Amerika bariyamirije umugambi wiwe, abahinga mu vyerekeye amategeko bakaba bavuze ko kuziriza abayisilamu kwinjira muri Amerika vyo babiciye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Jeb Bush ariko nawe nyene ahiganirwa kugenwa n'umugambwe wiwe wa Republika kugira userukire mu matora ya perezida mu mwaka w'2016, akaba yigeze kubabura amatari w'intara ya Florida, yatangaje ku kibanza cya Twitter ko imigambi ya Donald Trump itagira ifatiro. Uwundi mu Republika ahiganwa na Trump, senatore wo mu ntara ya Carolina yo mu bumanuko Lindsey Graham yavuze ko umugambi wa Trump wo kuziriza abayisilamu kwinjira muri Amerika ataho bihuriye n'imico n'akaranga vya Amerika. Amenyesha ko biriko bifasha umwansi w'igihugu mu gutuma umugwi Islamic State winjiza abandi bagwanye. Umuyobozi w'inama nshingamateka ya Amerika mu Republika Paul Ryan yari yamirije icyumviro cha Donald Trump mu kuvuga ko ivyo bitari mu migambi umugambwe wa Republika ugenderako kandi atari wo igihugu kigenderako. Ibrahim Hooper, umuyobozi w'ishyirahamwe rijejwe imigenderanire hagati ya Amerika n'idini rya Islam, Council on American Islamic Relations, yatanze inyishu ikomeye ku byatangajwe na Donald Trump vy'uko ba Islam boziririzwa kwinjira muri Amerika. Yavuze ko binjiye mu kiringo kirangwa n'ivyimviro vy'abafashiste. Ngo ivyo ntibikwiye gutera makenga gusa abayisilamu b'abanyamerika, ngo bikwiye gutera makenga n'abandi banyamerika bose ko umukandida w'umurepublika ari imbere y'abandi muri iki gihe yosohora amajambo y'abafashiste nk'ayo. Amajambo akomeye atyoza abayisilamu si ikintu gishasha kuri Donald Trump. Yasavye leta gukurikirana ibibera mu misigiti, akaba yaranse gusubira ku cimviro ciwe yashikirije imbere yaho cyo gutororokanya amazina y'abayisilamu agashirwa ku rutonde ruzwi. Ibyatangajwe na Donald Trump byo kuziririza abayisilamu muri Amerika vyabaye umunsi umwe inyuma y'uko Perezida wa Amerika Barack Obama asavye abanyamerika mu ijambo yashikirije igihugu kuri televiziyo kutageramira abayisilamu inyuma y'ibitero vy'iterabwoba biherutse kuba.
Arakoze Fidel Niyongabo utugejeje aho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Shuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Aloyzi Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Abantu batari bakeje ku munsi wa kabiri bazindukiye ku cicaro c'ibiro vy'inama nshingamateka ya Nigeria mu myiyerekano yo kwiyamiriza integuro y'itegeko bavuga ko rizoba rigamije guhana abakoresha internet mu guhanahana amakuru. Mausi Segun, umushakashatsi akorera ishyirahamwe ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch muri Nigeria, amenyesha ko iryo tegeko rizoca amande ndetse rifunga abo bose bazokoresha Facebook na WhatsApp mu gutanga inkuru z'ibihuha n'amakuru atyoza inzego z'ubutegetsi. Muri Syria, sekretere wa Leta Zunze za Amerika John Kerry amenyesha ko afise icyizere ko ibiganiro byimirije mu ndwiza bigiye gutuma intambara yo muri Syria irangira. John Kerry amenyesha ko ivyo biganiro bitekanijwe kuba ku igenekezo rya 18 ry'uku kwezi i New York bizovana n'ibizova mu nama igihugu ca Arabia Saudite kizogirisha abagwanya leta ya Syria mu ndwi iza. Igihugu ca Arabia Saudite nico cafashe ya mbere mu guhuza imihari gwanya leta ya Syria n'umuhari wa Etat Islamique. Afghanistan na abategetsi ba Afghanistan bamenyesha ko abagwanyi b'abatalibani bagavye igitero ku kibuga c'indege kiri mu manuko bw'igisagara cha Kandahar. Muvugizi wa guverineri w'intara ya Kandahar avuga ko ico gitero catanguye mu gitondo cha kare cejo ku munsi wa kabiri, aho abasirikare ba leta baciye bahashika baratana mu mitwe. Gushika ubu nta makuru yabo barahasize agatwe aramenyekana. Muri Amerika, inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo yaremeje itegeko ryimwe uburenganzira bwo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu batembereye mu bihugu vya Iraq na Syria mu myaka itanu iheze.
Shuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwashize hamwe bino biganiro ni Fatuma Kalala Alimas, amakuru mwayagejweho na Aloyzi Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
VOA. Ijwi rya Amerika. Ikiganiro muri sanga uyu munsi ni ikibazo cy'ubumuga. Nagira ngo ariko tubanze twumvikane, ntabwo abantu bafite icyo kibazo bitwa ibimuga. Umuntu ugenda n'ubumuga si ikimuga. Ibyo ngibyo muri iki kiganiro muze kubyitondera, ni imvugo ipfobya abantu. Ntabwo rero tuza kuvuga ikimuga, ntabwo tuza kuvuga ibimuga, ni abantu bagendana ubumuga. Uyu munsi rero turarebera hamwe ikibazo cy'abakenyezi bagendana n'ubumuga mu Burundi. Ese babayeho bate? Ese twebwe ubusanzwe tudafite icyo kibazo tubana nabo gute mu buzima bwa buri munsi? Leta ibafasha iki? Umushyitsi mukuru ni Madame Nduwimana Anne-Marie, ayobora ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga ryitwa Revoyante ryo mu Burundi. Nabatindiye rero naragira ngo mubazanire. Madame Anne-Marie, muraho, murakomeye?
Ego, turaho cyane, turakomeye cyane.
Mumeze mute aho ngaho uyu munsi?
Twebwe aho i Burundi turaho buke buke, mbona n'akavura kariko karatonyanga buke buke.
Uwo ni umugisha w'Imana.
Ego, me amen.
Aleluya. None se Nduwimana Anne-Marie, mu magambo make wakwibwira bumva ijwi rya Amerika?
Ego, jewe nitwa Nduwimana Anne-Marie, nkaba sanswe ndongo ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga Revoyant, rikorera mu gisagara cha Bujumbura muri zone Bwiza muri karitsiye ya Jabe, kandi nkaba sanswe ndi mu mugwi w'igihugu ujejwe guharanira amateka n'amategeko y'abagendana ubumuga.
None se muri makeya irishyirahamwe ryanyu Revoyant rifite nk'abanyamuryango bangahe?
Ishyirahamwe ryacu Revoyant rifise abanywanyi bashika kuri 50. Muri abo harimwo abakenyezi bagendana ubumuga ndetse n'abake batabugendana, harimwo mbere n'abahungu bagendana ubumuga.
Abahungu gusa, ntabwo ari abagabo bubatse?
Oya, abo twabatoye ari abahungu, ariko muri bo harimo babiri bamaze kubaka, abandi baracara abajeni, baracara abasore.
None se kubera iki mwahisemo abasore gusa abagabo ntimubahitemo?
Igihe twari tugitanguza ishyirahamwe ryacu, haraje abahungu bagendana ubumuga baradusaba kwifatanya natwe, kandi kubera ko twabona ikibazo cy'ubumuga cyangwa ikumirwa rigirirwa abagendana ubumuga ari icy'abahungu n'abakobwa, ari icy'abagore n'abagabo, twahisemo kubakira kuko nabo twabona ko bari mu bibazo by'ikumirwa rigirirwa abagendana ubumuga.
None se ubwo ngubwo abo ngabo bamaze kubaka baguma mu muryango, baguma mu ishyirahamwe cyangwa barisohokamo?
Oya, abo byashyitse bamaze kubaka bagumye mu ishyirahamwe ryacu. Kubera ko dusangira ivyiyumviro vyo guharanira agateka k'abagendana ubumuga.
Hanyuma muri rusange mu gihugu hose mugereranije ho haba hari abantu bagendana ubumuga aho ngaho mu Burundi ryari? Kubera ko mutubwiye ko muri no mu nzego zibarebera bose mu rwego rw'igihugu.
Icyo noshobora kuvuga ubu ngaha turiko turavugana, ntabwo nomenya igisigiri cy'abantu bagendana ubumuga, kuko nubwo higeze kuba rusasuma mu mwaka w'2008.
Ni kera.
Ubwo rusasuma ntabwo rwakozwe mu ntara zose uko twabyumvise. Ku buryo rero ntashobora kuvuga ngo igisigiri cy'abagendana ubumuga kingana uko. Ariko icyo novuga nuko mu ntara zose z'igihugu hamaze kuvuka amashyirahamwe y'abagendana ubumuga.
Mu ntara zose?
Egome.
Noneho mbere yuko duhamagara abantu ngo nabo muganire, abanyagihugu ngo muganire, nagira ngo nkwibarize muri makeya, icyo twita ubumuga ni iki?
Icyo twita ubumuga ni mu gihe umuntu aba afise igice kimwe cy'umubiri wiwe kiba kidakora neza nk'uko byategerezwa. Muri icyo gihe bikamutuma hari ikintu adashobora gukora neza nk'uko yabyifuza. Ego.
Ni ukuvuga nk'umuntu ufite ijisho rimwe, umuntu ufite akaguru kamwe cyangwa se yombi yamugaye mbese ingero ni nk'iyo nk'izo
ego cyane iyo umuntu ariko ntibigaruka ngo bisobanuke ko abantu baca bamwitirira ico gihimba kigwaye nkuko muri kahise twabibona umuntu yabafise ijisho rihumye bakaca bamwita nyampumyi yabafise ubumuga bw'amaguru afite ubugaru ugasanga bace bamwita izina bugaru rikaba riryo zina ryiwe mbere rijya kubikaratasi ndangamuntu ivyo ni ibintu byagiye muri kahise tutivuza ko ababyeyi mu myaka iri imbere bo kwibaruka umwana agendana ubumuga batohita bamwita izina rijanye n'igihimba ciwe cavutse kidashobora gukora neza.
Madame Nduwimana Anne Marie ayobora ishyirahamwe Les Vaillantes ry'abakenyezi bagendana ubumuga mu gisagara cya Bujumbura. Hari abantu rero batangiye kwifuza kuganira nawe. Uwa mbere dufite ni Benjamin. Benjamin, wiriwe? Urakomeye?
Ego ndaho ndashimye.
Nuko rero Madame Nduwimana Anne Marie aguteza amatwi.
Yego. Nagira hari cyo nagira mbanze mbwire abo banywanye ba mico ya America. Hari ikintu bakubesha kugira ngo bavuge umuntu agenana ubumuga bakamira nk'abarutyoza. Utigute. Ubunye nare kunuze ku rubuga rwanje rwa Facebook. Rwanyu. Nasanze ko umuntu yanditse yuko ngo yanditse ngo turiko turi bimuga. Nagenda musigurire ibimuga n'umuntu agendana ubumuga. Urya ikimuga ni kimuga cy'inkono batereka munsi y'urusenge cyangwa ahantu mu gafuruka cy'inzu
cyangwa se hariya ku gasozi kidafite icyo kimaze.
Kidafite icyo kimaze ni ukuvuga kirya kintu kirya kimuga uragishyira ahantu ukagishyiramo amazi cyangwa ibiharage ukacubigira mu mirimo yawe ya minsi yose hamugari tukagisangira hahandi. Kirya nicyo kimuga ariko twebwe tugendana ubumuga ni ukuvuga dufise ukuguru cyangwa ukuboko kuba kudakora ku gihimba kimwe.
Nawe ufite ubumuga kuri wowe ku giti cyawe?
Bo musanze jewe naramugaye ifite agakinga agapusipusi ngendera ko amaguru ntakora ngendera mu gapusipusi ni ukuvuga n'amaguru atakora sinca nitwa ngo ndikimbwa kubera sindi wa wundi yicara hanyine nane bakamusangiraho ndatemera nk'agapusipusi nkagenda nshyashya nshaka. Umva yena girambire uyo muntu yanditse ngo ibimuga azohindire kubera aho kadutse cyangwa ari bari karutuka.
Uramfashije kubera ko tugitangira iki kiganiro nicyo nasabye abantu bari bukizemo umuntu ugendana ubumuga ntabwo ari ikimuga. Nuko rero nyine nanjye nari nabisomye kuri Facebook ntabwo nemeranwa nabo abavuga gutyo n'ugupfobya abantu n'ukubasubiza mbese n'uko sinzi ukuntu n'ukubatuka. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benjamin, urakoze.
Salamu murakoze namwe.
Nuko Madame Anne Marie, ubwo se hari akantu mushobora kuvuga kuri ibi bintu Benjamin amaze kuvuga?
Ego cyane. Kuba Benjamin ashoboye kugira icyo ashikirije kubyo yashoboye gusoma. Ni byiza cyane. Ibyo rero biragaruka bikaba muri kahise baguma babona ko umuntu agendana ubumuga umengo ni umuntu wo gutereka hariya mu kigo bakamugabuririraho ndetse rimwe na rimwe ukamengo bamufuye agasoni bomuhagahuza kifukira hariya bakaca babona ku mengo ntacamaze niyo mpamvu bagaruka bakavuga ngo ni kimuga.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. N'uwa kabiri rero ushaka kuvugana na Madame Nduwimana Anne Marie. Madame Anne Marie ayobora Les Vaillantes, ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga mu gisagara cya Bujumbura. Prudence, wiriwe neza?
Ego, niriwe senda, shimo witeka.
Prudence, we, uri hehe?
I Bujumbura, mu gisagara.
Yee, Madame Nduwimana Anne Marie rero, ese uramuzi?
Ndamwumvise, uko muri ko muramuvuga namwe.
Ntabwo uramubona?
Oya, sindamubona ariko numvise icyumviro ciwe kiranezeza cyane nkifuza no kumubona.
Yego, hita rero nyine umuganiriza ibyo ushaka.
Yego, ndashima cyane cyo cyumviro yagize cyo tukugira ugoro nani ko babagendana ubumuga. Cyane cyane babakenyezi mugabo ubumuga cyo kuvuga ku bakenyezi gusa. Ariko ni kuri bose. Nkuye kuko umuntu aba ari karagenda nko ngaha mu gisagara cya Bujumbura ari kararaba. Ariko numva ari hafi yacu ari hafi y'igisagara
eh
hari abantu benshi bagendana ubumuga na cyane cyane munsi y'isoko ya kera ya kera y'igisagara cya Bujumbura yahiye hari abantu benshi bagendana ubumuga ariko nkabona yuko abo bantu ari bo bari bakwiye kwitabwaho cyane cyo kimwe n'abandi usanga baba mu mihingo itandukanye
Prudence abo bantu baba bakora iki aho ngaho munsi yahahoze iryo soko
usanga bicayeho bagasenga umva bicayeho nyine umuntu afite umutima w'ikigongwe akabaha amahera
ugasaba rero ubwo ubwo urasaba madame Nduwimana Anne Mariko ishyirahamwe ryabo rya bitaho nabo
nagombe mbaduwe uwo madame Nduwimana nyine ikintu niyihe politike nyamukuru afite babo bantu na cyane cyane kuko ubumuga buratandukanye abo bantu bashobora kuba atakiriwe na kimwe bashoboye kwifasha atanga ariko hari umuntu ashobora kuba yashobora kwifasha ikintu ariko abo bantu baje imbere bashoboye kuba atakiriwe na kimwe bifasha
Prudence urakoze
oya ndafite ikindi kibazo kimwe
yee gira wanzura
ndabona cyane cyane nko muri politike y'igihugu cyangwa mu gihugu hari abantu kesi bamugarira ku buzi ku rugamba cyangwa kuki bakisanga baragiye ruguru cyangwa bagiye mu mihingo itandukanye yabo nta kandi babayeho nabi kandi bamugariye ku buryo nakaho kamuyotera leta kugira abo bantu bibafashe nka nkama ibashyire mu ntoki ku buryo abo bantu badashobora kugira ubuzima bubi kandi bariko bakorera igihugu
yee urakoze cyane Anne Marie
tabwe
nguwo rero nyine Prudence ibibazo yakubajije ati mwakorera icyo abantu bafite ubumuga bahora aho ngaho hahoze isoko rya kera rya Bujumbura cya kabiri mwatera kahe ka mu leta ku bantu bamugarira ku kazi
arakoze cyane uyo mutumire ashimye kumbaza ico kibazo ariko ico nashaka kuvuga kuri barya abantu bafite ubumuga usanga bari munsi yahahoze isoko ya kera ndetse bariko barashega kijya kibazo cyabajya ubwa mbere na mbere amakosa arakogwa n'abavyeyi babo cyangwa imiryango yabo ibereka ko ataco bashoboye bagashima kuja kubicarika harya ngo abantu baze barabaha amafaranga 10-10 muri ico gihe rero yewe rimwe na rimwe iyo mpora ndahaca dohora tuganira nabo bamwe bamwe nkababaza ko batoza mwishira hamwe kubera mba mbona ko hari ivyo bashoboye gukora kandi muri barya bose bari harya munsi y'isoko nta numwe agiye hamwe n'abandi yo buri kintu akora muri ico gihe rero turasaba ko hamwe boshobora kuza tukifatanya nabo mu mashira hamwe nta muntu numwe yoshobora kubura ikintu akora ngo ashobore kubaho kuko n'abafite ubumuga bwo kutabona turazi ko hari ibikorwa bashoboye abafite ubumuga bwo kutumva turazi ko hari ibikorwa bashoboye ndetse n'abagiye bafise ubumuga bugoye cyane usanga bicaye ahantu amaguru yari ikunje cyangwa amaboko yari ikunje hamwe babafashe mu mugongo bakaja hamwe n'abandi barafise ibyo bashobora gukora ikibazo kigira kabiri yavuze kubamugariye kumbure ku bikorwa by'igihugu abo nabo nyene turazi ko bahari kandi benshi turahurira mu runari rw'amashyirahamwe ndetse no mu bintu bijanywe n'inkino
yego
nivyo birababaje kubona umuntu yarakoreye igihugu canke yari ku kazi kanaka akagira isanganya hanyuma gahura n'ingorane y'ubumuga akaca yibakigwa ivyo biracika intege cyane muri ico gihe rero turasaba ko leta yogira iki koze kugira ngo abo bantu baba baramugariye ku kazi cyane cyane mbere no kugwanira igihugu kugira ngo bashobore kwitabwaho kubera bariko bakorera igihugu bariko bitangira igihugu ariko rero nkaca ngaruka ngatera kamo abo babaciye baduga mu misozi bakaca banyegerayo bakihebura nabo no batera kamo ko bova mu kinyegero bakegera amashyirahamwe bakegera abajejwe intwaro hanyuma gucyo bagashikana ijwi kure twese hamwe tukumva aho bari tugashobora kubafasha kuja mu mashyirahamwe kugira ngo dushobore guharanira agateka kabo
ako kamo se ntitukagatera n'abantu b'imiryango yabo kuko hari igihe umuntu amugara bimugwiririye nk'abo ngabo bamugariye ku kazi noneho bigahita agahita yiheba agacika intege akumva ubuzima burarangiye nk'uko mu muto ya kamure ngo nave mu kinyegero ntabwo mwabwira n'imiryango yabo ikabafasha ikajya igenda ikabavugira igihe bihe byo gutyo
Ego cyane imiryango yabo niyo yabwirizwa gufata ingendo ya mbere mu gushigikira abo bantu. Kubera bakifite ubuzima bukwiye baragiye gukora bakazana uburyo kumbura amafaranga yo gutunga umuryango. Mu gihe rero yagiye agahura n'ingorane agahura n'ubwo bumuga, umuryango ubwiriza kumushigikira ukamufata mu mugongo ukamwereka ko ubuzima bubandanya ndetse ukanamufasha kwivuza, kuko turazi ko abagendana ubumuga bagira ingorane nyinshi cyane zo kwivuza mu kuronka bya bikoresho bibufasha kwiyunguruza. Tuzi ko bikunda gutera ingorane bigatuma benshi babura uburyo bw'ingene bashobora kuja kubiguraho bigugwa, kandi imiryango myinshi twarabonye yuko kenshi badashobora gutahura ingene bijya byuma byo kwiyunguruza bigugwa. Bumva umengo ntibumva umengo, ntibabona aho bobitora, bakabona mbere umengo ni ikibazo cy'ubushikiranganje bujejwe imibano bwo bwirijwe kubitanga, cyangwa urundi ruhande naho bakabona ko umengo ni handicap internationale yari ibwiriza gutanga ivyo bikoresho.
Ese Anne Marie, dufatiye aho ngaho nk'abo bantu baba mu kinyegero, ko ibarura recensement ya nyuma yabaye mu 2008 ku bantu bagendana ubumuga, ubigiye ntikigeze nanone cyo gushaka uburyo haba indi recensement imyaka 7 ni myinshi.
Nabivuze mu ntango ko recensement yabaye mu 2008 ntabwo yakozwe mu gihugu cyose. Nico gituma twebwe ahacu nk'abagendana ubumuga twama turiko turasaba ko hokogwa recensement kugira ngo hamenyekane ibitigiri by'abantu bagendana ubumuga, kandi tukivuza ko ubwo rusasuma hamwe gokogwa mu mugwi wabo rukora hoba harimwo abagendana ubumuga. Kuko nubwo rusasuma rwabaye mu 2008 haribonekejemwo hamwe hamwe aho bagenda bandika abantu badafite ubumuga, kumbure kubera ko abariko barabikora babonamwo kumbure izindi nyungu biyumvira ko bashobora kubironkamo.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro muri isanga turimo turaganira na Madame Nduwimana Anne Marie uyobora ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga ryitwa Revayant ryo mu gisagara cya Bujumbura. Kuri telefone dufite Stone. Stone, wiriwe? Urakomeye?
Ndakomeye.
Uri hese Stone we?
Ndi Bujumbura.
Stone, ubundi ni ryo zina ryawe se?
Iyo ni ryo bantazira.
Noneho rero uvuga izina ryawe nyakuri.
Nitwa Ndiyo.
Ndiyo. Madame Nduwimana Anne Marie rero guteza amatwi.
Kamirindi.
Yego. Ndi
wa kwanza ndakurate.
Eh.
Hanyuma ndate ni Ijwi rya Amerika.
Nuko nuko urakoze ariko hita ujya ku ngingo.
Kamirindi, ndagukunda cyane.
Ye, urakoze ariko ntabwo ari
cyo Amerika ndarikunda.
Ye, ariko ntabwo ari cyo uyo ntabwo ari cyo muri kugana uri kugana na Anne Marie Nduwimana.
Yee, ubwambere n'umuntu n'osumura umurongo.
Eh.
Yee.
Hari ikibazo sufite kuri uyu mudamu uyobora ishyirahamwe Revayant.
Natakambaze Anne Marie.
Yego.
Kubera jyewe ngendana ubumuga bw'amaso.
Eh.
Ndi umwe bita mu Cyongereza short sight.
Eh.
Urumva jyewe narivujije amaso.
Yego.
Hano nyene Bujumbura urumva byaranse ubusimbona neza, sinzi yuko Anne Marie hari ikintu yomfasha.
Yego.
Nahita
gusubiza rero.
Nashaka ndamwibarize.
Yego.
Kono muronga hanyuma nkamwitura nkamubira ibibazo mfite. Kanyine womfasha.
Ye, Ndiyo, urakoze, arahita gusubiza rwose.
Ego, murakoze.
Anne Marie.
Sabwe.
Uyu rero Ndiyo agendana ubumuga bw'amaso, ati mwafashe iki?
Uyo muntu agendana ubumuga bw'amaso, ubwa mbere nashaka mbanze ndamuramutse kandi ndamuremeshe ndamubwire ngo ntiyihebure. Hanyuma ubwa kabiri nagira ndamubaze mbega yoba yaramaze kuja mu ishyirahamwe iryo baririmo abandi bantu bafite ubumuga nk'ubwo bwo kutabona, ko nzi ko ngaha mu gisagara cya Bujumbura hoba hariyo ishyirahamwe rikorera hariya mu Ruziba.
Hamurangire neza.
Hamwe yoba ataraja mu ishyirahamwe,
eh,
nomugira inama yo kuja hamwe n'abandi.
Yego.
Kugira ngo ashobore ubwa mbere kubona ko atari wenyine, hanyuma ubundi ashobore kugira icyo ashobora gukora kugira ngo ubuzima bwe bushobore kubandanya, kuko agumye ari wenyine abwiriza kwihebura kandi arabona umenga ubuzima burahagaze. Ariko ashoboye kuja hamwe n'abandi barafise ibyo basanzwe bakora kugira ngo bashobore kwiteza imbere ndetse bashobore no kubandanya baharanira agateka kabo.
Yego.
Ibisigaye bijanye no kwivuza nabyo amaze gushikira mu ishirahamwe naho nyene nibaza ko ashobora gusaba mu bushikiranganji bwo gushigikirana bagafasha kugira ngo barabe ingene ashobora kwivuza. Ariko mutahure ko hariho ni indwara umuntu ashobora kuvura nishobore gukira burundu.
Hanyuma ariko rero uyu Tone ariko ubundi witwa Ndiyo arifuza kukubona mukiganirira, hanyuma ubwo ndibwira ko wanamuyobora neza ukamugira inama aho yakuriryo shyirahamwe, wamuha uburyo bwo kuzahura nawe?
Ego sinzi ko namuha nimero ya telefone akadondondera nkamwereka iryo shyirahamwe aho risanzwe rikorera.
Wayimuha?
Telefone yanjye ni 79.
Ndibwira ko arimo yandika kandi.
99.
Yego.
Amajana 763.
79, 99, 763.
Yego.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho dukomereze kuri Jado. Jado, wiriwe?
Wiriwe neza.
Urakomeye?
Turashima.
Witwa neza Jado?
Nitwa Ndwimana Jado.
Yee. Nuko terera rero madamu Ndwimana, nimara guteza amatwi.
Ndwimana nagira kumushimira cyane kubera iki gikorwa yabatanguje, ni cyiza cyane cyo gufasha abantu bameze gutyo bo kuguma bijaba. Kandi turamusaba nawe agumye agerageze gushakisha aho bari hose agire kwishyira hamwe, nibwo bazagera ku kintu kizima nabo bwo kujya bitara ngo bihebe, kuko yari umuntu umwe nta kintu yakugize, ariko urumva iyo bagize n'ishyirahamwe tubagirira akamaro burunzi n'icyo nagira.
Ese Jado ufite akazi?
Ndagafite.
None se nk'ubwo ngubwo nk'iryo shyirahamwe hari inkunga ushobora kwibwiriza ukaritwerera mu Kinyarwanda babyita gutwerera, mbese ugatanga nk'igihumbi mu ishyirahamwe?
Byari byashoboka nuko ngendi kure yaho, ariko
hari uburyo bwo kohereza amafaranga kuri iki gihe bworoshye.
Icyo gihe yavuga inzira umuntu yabinyuzamo umuntu akaba yabafasha.
Impamvu mbikubajije ni uko uvuga ngo bakora uko bashoboye kose, kandi ndibwira yuko bakeneye inkunga. Noneho rero kuki se nimba ubibashishikarije ngo ndibakore uko bashoboye kose, wowe utatera inkunga gatoya nubwo watanga igihumbi gusa, byaba ari byiza? Uzabikora?
Byiza cyane rwose, nanjye nzabikora. Umubyeyi agire tumenyeshe aho twanyagiye inkunga, aduhe adresi yuzuye.
Jado, nawe wamuha telefone yawe?
Nayimuha, reka ndaza kuyi.
Oya, yimubwire.
Ndayimuha nta kibazo.
Urayimwihera?
Ndayimuha. Arongera amenyeshe iriya ye yari yatubwiye y'i Bujumbura.
Ni 79. Ufite agapapuro ngo uyandike?
79.
99.
99.
Yego. 763.
763.
Mirongo irindwi n'icyenda, 971, 763.
Ok, murakoze. Ndagerageza kumuvugisha nyuma nzagira icyo nange ntanga.
Urakarama rwose kandi ukomeze ugire amahirwe y'Imana.
Ok, murakoze namwe.
Yee. Anne Marie, Jado rero wamwumvise icyo avuga ngo nimukore iyo bwabaga?
Ego cyane namwumvise. Natwe ubwacu turafise icyifuzo yuko huboneka igitigiri cy'abantu bagendana ubumuga. Ariko kenshi turakunda gusaba ko abajejwe intwaro kuva ku rwego rw'umutumba ndetse cyanke rwa karitsiye aribo babwiriza kuba aba mbere kudufasha gutunganya kwegeranya ibyo bitigiri by'abantu bagendana ubumuga mu gihugu.
Ubwo muzakorana gute se n'abo bashinzwe intwaro mu nzego zose?
Cyo nkuko nababwiye yuko ndi mu mugwi w'igihugu ujejwe guharanira amateka n'amategeko y'abagendana ubumuga.
Yego.
Iyo turiko turagenda tubasanga ku biro by'amakomine, ku biro by'intara. Duhora tubasaba ko bokwitaho abagendana ubumuga, ndetse tukanabasaba ko boshobora gukora ibishoboka byose kugira bamenye ibitigiri by'abantu bagendana ubumuga. ego hamwe hamwe bahora babitubwira ko bari bubikore canke ko bashobora kubikora ariko harahandi batubwira yuko ibigoye gukora kubera umengo babona ko bisaba uburyo bwinshi cyane ariko harahantu duherutse kugenda mu ntara ya Cibitoki
yego
hari umuntu agendana ubumuga asanzwe hakorera yashoboye kutubwira ko hari komine ya Bukinanyana yashoboye gutora ibitigiri by'abantu bagendana ubumuga bishika ku 316
aha bose byinzego zose abagabo abagore abana
ego cyane abantu bafite ubumuga butandukanye barimo abana abagore abagabo ndetse n'abasaza bafite ubumuga butandukanye murumva rero nk'uyo muntu agendana ubumuga ashoboye kwitanga agakoresha ubwo rusasuma nk'uyo yari yatanze akarorero twasabye abajejwe intwaro muri iyo komine ndetse no mu ntara ko nabo bofasha kugira ngo icyo gikorwa kibandanye ibitigiri by'abagendana ubumuga muri iyo ntara biboneke
uyu nguyu wo muri komine Bukinanyana se ari mu ntwaro agendana n'umuntu ku giti
ntabwo ari mu ntwaro n'umuntu agendana ubumuga arongoye ishyirahamwe rikorera muri komine Mabayi ego
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi cy'Ikinyarwanda ubwo kandi Anne Marie wumvise ikiganiro nagiranye na Jado by'umwihariko by'uko ngo ashobora kwitanga ubwo kandi nasaba n'abandi bose kugira inkunga batanga niko se Anne Marie muri ibyo byose ku imirimo mukora mwebwe kugira ngo ishyire hamwe ryanyu ribeho rikomeze kwita ku nshingano namwe ubwanyu ku giti cyanyu mubayeho mute amafaranga muyakura hehe murayabona hagije
twebwe mu ishyirahamwe ryacu tumaze kuja hamwe twaratanguje kuraba udukorwa twokora two kwiteza imbere kugira ngo abakenyezi bagendana ubumuga bashobore kuva muri ya ngeso mbi y'ugusiga nyuma yaho twagiye turakora imigambi mito mito hanyuma tugashyikirwa na leta ibishyikije mu busikiranganji twagateka kazi na muntu ahasigaye nange kubisanze nari ndafite udukorwa duto duto nkora kugira ngo nshobore kwibeshaho n'imiryango ahasigaye ubuzima tubayemwo uretse iryo kumigwa kumbure twabayemwo ahasigaye tubayeho co kimwe n'abandi barundi uretse za ngorane z'ubumuga zidutandukanya n'abandi
ariko mukirwanaho mukabaho pe
turagerageza rwose tukigwanako kuko turamaze kumenya ko atakuzerinze kandi dufise ibyo dushobora gukora ni nacyo gituma no mu ishyirahamwe ryacu duhimiriza abanywanyi bacu ngo bashobore kugerageza gukora utuntu dutandukanye bashobora kuronkamwo amafaranga yo batuma babaho nubwo bobaho bikenye ariko ntibaje mwibarabara gusega kubera gusega ntabwo bihesha icyubahiro umuntu
niko Jean Marie nkubwo ngubwo bene utwo turimo wagira inama abandi bari nkubwo ngubwo bateze amatwi ijwi rya Amerika ariko bataragira ayo mahirwe yo gutangira utwo bikorera wabahingero z'uturimo bashobora kwikorera
ego cyane iyo dusaba ngo bave mu gifuri baje ahabona baje mu mashyirahamwe hariho inyigisho bahora baronka zijyanye n'imyuga itandukanye hari nko kubagira hari nko kubaza hari nko gukora imikate hari nko gukora ibijyanye n'ifu y'ubuyi hari ibijyanye no gukora sudire cyangwa se kubaza Ito rero ni inyigisho zihabwa abantu bagendana ubumuga bakuze barengeranye kuja mu mashure y'ibanze izo nyigisho nazo zikaba zishyigikirwa n'uburyo buva muri leta buciye bushikiranganji bw'agateka kazi na muntu muri icyo gihe rero iyo myuga bamaze kugenda bakayiga baca babaha ibikoresho ibyo bikoresho rero birabafasha kuja gutangura gukora utwo dukorwa tubafasha kwiteza imbere
ibyo bikoresho babibaha ku buntu batabiguze
oya babibaha ku buntu ntabwo babigura
ari mbese ari ukubatera inkunga ya mbere y'ibanze
ego cyane
ntiwumva bayirangaraho rero
ariko hari n'igihe bishyika uyo muntu ugasanga ntiyashoboye kugirwa amahirwe yo kuja kwiga iyo myuga twebwe mu ishyirahamwe iwacu turagerageza kuraba icyo ashoboye gukora tugaheza tukaraba nimba turi bumwehe umutahe muto yashobora kudandaza utuntu duke kugira ngo ashobore kwibeshaho kuko murazi ko kuba mu gisagara cya Bujumbura bitoroshe ubwiriza kumenya kuriha amafaranga y'inzu kuja gusuma buri munsi uburyo bwo kwiyunguruza tutibagiye na vya bikoresho ufasha ngingo bibafasha gutambuka ivyo byose ugasanga bisaba ko umuntu abwiriza ko bafite icyo